Iyi mwumva ni radio ijwi rya Amerika. Ijwi rya Amerika rirabandanye kubashikiriza ibiganiro byayo mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mwaramutse nshuti mwese muteze amatwi radio ijwi rya Amerika kuri uno munsi wa kabiri itariki 20 z'ukwezi kwa kabiri mwaka w'2018 muri studio i Washington DC muri kumwe na Oriane Tangishaka. Dabahaye ikaze mwese.
Ubu rero mwumvise akamo leta yabateye kugira ngo bashobore kurushiriza kugira ngo uno mwaka mwumva ibiharuro by'ubwo bukene byiyongereye bogerageza nabo bagasumbiriza mu kurondera ubwo buryo hirya no hino kugira ngo bashobore gufasha.
Uyu ni Jean de Dieu Ndikumana, umwunganizi mu bushikiranganji bw'imigenderanire y'Uburundi n'amakungu, avuga ku twigoro two kugarukira ku Barundi bantaho nikora. Iyo nkuru amwe niyerekeye itegeko mu gihugu cy'u Rwanda rivuga ko guhera mu kwezi kwa gatatu atadini cyangwa ishengero cyangwa umuyobozi azorirongora byigiye, hamwe niyerekeye abarovyi 8 baraye bitavye Imana mu kiyaga Tanganyika n'izivugwa hirya no hino ku isi twazi bateguriye. Tubahaye ikaze mwese. Reka ariko duhere ku makuru avugwa hirya no hino ku isi mwateguriwe na mugenzi wacu Aloise Bigirimana. Uraho neza Aloise?
Uraho Oriane, ndamutse n'abaduteze amatwi. Tuyahere muri Congo. Amakuru atangwa n'igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo yemeza kwejo ku munsi wa mbere cisha abarwanyi b'Abaganda 8 bo mu muhari ADF. Muri bo harimo abategetsi bawo 3 inyuma yo gutana mu mitwe bikomeye kwabereye mu buseruko bw'ico gihugu. Muri abo bategetsi bishwe harimo uwuzwi ku izina rya Mohamed, ibyo byemezwa n'umusirikare w'intwaza ngabo wa Congo yagize uruhara muri ico gitero. Ariko ayo makuru nta zindi mpande zigenga zirayemeza. Abo barwanyi bo mu idini rya Kiisilamu baregwa kwica abasirikare bawo ni 15 mu gitero cyabaye ku itariki y'indwi ukwezi kwa 12 mu ntara ya Beni. Bagirizwa kandi kwica abanyagihugu baharurwa mu majana kuva mu kwezi kw'icumi mu mwaka w'2014 muri iyo ntara nyene ya Beni. Leta ya Somalia yaragenye abakuru bashasha mu bisata bijejwe gucungera umutekano hafi y'amezi 4 abahora muri ayo mabanga babogojwe ni nyuma y'ibitero by'iterabwoba bya Al-Shabab bihitiye muri ico gihugu. Ariko abahinga bakurikiranira hafi ibera muri Somalia baragabisha ko abategetsi batajara y'abakozi b'ibitangaza kandi ko bakeneye imfashanyo y'abanyagihugu na leta yabo kugira bashobore kunesha abakora iterabwoba. Mu nama idasanzwe yabereye i Mogadishu ryo ku munsi wa mbere, leta yaremeje igenwa rya Hussein Osman Hussein kuyobora ikigo kijejwe iperereza n'umutekano mu gihugu hamwe na General Bashir Abdi Mohamed azorongora igipolisi. Mu mwaka uheze leta ya Somalia niho yemeza gushinga igipolisi cy'abantu 32,000 mu gihugu cyose, mu gihe ikihari ubu kita kwizi cyo gitigiri ari gice cyabo. Umusozi munini w'umwavu ku murwa mukuru wa Mozambique warasenyutse jo ku munsi wa mbere ubomora amazu atari make, abantu bashika 16 nabo barahasiga ubuzima. Imvura nyinshi irenze urugero niyo ngo yatumye uwo musozi w'umwavu rwa muri quartier ikenye cyane y'Imaputo ku murwa mukuru. Abategetsi bavuga ko ibindi biziga bishobora kuba byarahambwe n'uwo mwavu kandi bikorwa byo gutabara bikibandanye. Umwe mu baba muri ako gace yabwijwe rya Amerika ko amazu ashika kundwi ariyo yasambuwe n'uwo mwavu. Muri Afrika kandi leta ya Nigeria yararekuye abandi bantu 51 bakekwa kuba barabarwanyi ba Boko Haram mu mugambi wo kurekura imbohe zitagira ibyagirizo byashikirijwe n'umushiranganje w'ubutungane cyo ku munsi wa mbere. Muri rusangi abashika 526 bakekwa kuba barabarwanyi ba Boko Haram nibo bamaze kurekurwa gushika ubu kubwo kubura ibirego byotuma bagumizwa mu munyororo muri ico gihugu. Amashirahamwe aharanira gato ya kamuntu yamye negura akatari gake kw'igisirikare ca Nigeria gifata abantu ataco bagira. Muri Amerika, perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump ejo ku munsi wa mbere yarongeye kwifatira mu gahanga wasubiriye mu mabanga yo kurongora igihugu kuba yafashe minenerwe ikibazo cyo Burusiya bwagirizwa guhungabanya amatora yo mu mwaka w'2016. Perezida Trump yagize ati Obama niwe yatwara igihugu gushika mu gihe cy'amatora, ni kuki none atacu yakoze kuri ico kibazo. Trump akaba yabashikirije akoresheje ubutumwa bwa Twitter. Perezida Trump gushika ubu rero ntaremera ko Burusiya bwagize uruhara mu kwivanga mu matora, abandanya ata makosa kuwo yasubiriye amagiriza kuba ataco yakoze kugira abiteshe. Ejo ku munsi wa mbere Burusiya ubicishije ku muvugizi wa Perezida Dmitry Peskov burahakana ko ataruhara na rutoyi bwabigizemo kandi kwivyo byagirije atashingiro bigira. Aha muri Amerika kandi abanyeshuri biga ku ishuri ryo muri Leta ya Florida aha abana 17 bishwe barashwe ku itariki ya 14 z'uko kwezi kwa kabiri barahiye ko batazoguma mu gacerere ku bijyanye n'ikibazo cy'abantu babandanya kwicwa hakoreshejwe inkoho. Umwe muri abo banyeshuri yafashe iya mbere mu kunegura amategeko ya Leta ya Amerika yerekeye uburenganzira abantu bahabwa bwo gutunga inkoho. Uwo mwigeme yiyamirije abanyepolitiki harimo na Perezida Donald Trump yakiri intererano yahawe n'ishyirahamwe rishyigikiye uburenganzira bwo gutunga inkoho. Iyo ntererano Trump rero yayakiriye mu gihe yariko ariyamamaza mu kibanza cy'umukuru w'igihugu.
Urakoze ya Louise ku makuru udushikirije. Naho ni mwanya w'amakuru avugwa mu karere k'ibiyaga binini tuyahere mu Rwanda. Urwego rw'igihugu rushinzwe imiyoborere RGB rutangaza ko kuva itariki imwe z'ukwezi kwa gatatu nta dini cyangwa amashengero umuyobozi azokongera kwemererwa kuyayobora atabyigiye. Iryo tegeko rijyanye n'uko buri shengero ritegerezwa kuba rifise inyubakwa zijyanye n'iki gihe tugezemo kandi zitabangamiye abanyagihugu. Ni inkuru ya mugenzi wacu Asumta Kaboyi.
Urwego rw'igihugu rw'imiyoborere RGB rwatangaje ko rurimo kuvugurura itegeko rigenga amadini n'amatorero mu Rwanda kugira ngo bigendane n'igihe. Mu kiganiro Professor Shyaka Anastase yagiranye n'itangazamakuru yongeye gushimangira ko urwego ayobora rurimo gutegura amategeko atajenjetse azagenga amadini n'amatorero mu Rwanda kuko hariho ubu yagiye agaragaramo koroshya gukabije.
Iyo urebye n'uburyo itegeko ry'amadini n'amatorero ryari rikoze ubona n'itegeko ryakozwe abantu bibwira ko barikorera abatagatifu bazi ko ari abantu beza gusa nta mpamvu zo gutegereza no guteganya ko hari abazashyiramo ibihato. Uko kwaguka kw'itegeko biri mu byatumye hari n'abashobora mu buryo bwemewe n'amategeko kuba bagira amatorero ariko batarandikwa kubera ko itegeko rifite igihe ryabahaga ngira ngo ni umwaka bakora mu buryo bwemewe n'amategeko ariko batariyandikisha. Tukibwira ko kimwe mu byo tuzasaba ari uko nyine ibyo bigira uko bishyirwa ku murongo abantu bakajya bakora mu buryo bwagutse ari uko wa mugani wujuje ibisabwa tukumva bizatugabanyiriza akajagari cyane.
Uyu muyobozi yatangaje ko akajagari gasigaye kaboneka mu matorero amwe n'amwe harimo abagize itorero barwanya imitungo, bamwe bigisha inyigisho zigandisha abaturage ndetse n'abandi bayobya abaturage, aribyo byatumye hashyirwaho ingamba zihuse zigomba gukurikizwa mu minsi ya vuba.
Amadini n'amatorero cyane yakiri mato kiri mashya afite aho akorera mu nsengero z'ahantu abantu basengera ugira impungenge ukibaza aho turi ari ku rwego rw'isuku, ari imiterere y'inyubako, ari ubucucike, ushobora gusanga ahantu hatera abantu 100 ntatera n'aho abantu bihagarika nta bwiherero namba no guhumeka ukabona ari ikibazo, cyangwa se ukabona abantu basengera muri za shitingi. Kuki abantu abanyarwanda baragiza roho z'abaturage babo kandi hari aho babyigira naho babyigishiza n'ubwo byaba atari kaminuza ariko hari aho babikorera bagategura abantu? Ni ukuvuga ko roho ari idakeneye umuntu yaza akayifatira uko abonye adakeneye kugira ubumenyi abigiramo. Mu gihe cya vuba ayo mabwiriza yatangira kubahirizwa bitarenze itariki ya mbere z'ukwezi gutaha, uwitwa ko ari padiri cyangwa ko ari pastor ari mu rusengero runaka, ni mu itorero cyangwa idini runaka, hari ibyo agomba kuba yujuje. Dufite abo turagize imibiri wangu ni wuzu sibi aliko su waraho
izi ngamba zo gufunga insengero cyangwa amatore ratubatse ahabugenewe hari benshi mu baturage baturiye zimwe mu nsengero ziri mu mujyi wa Kigali babyakiranye ibyishimo byinshi uyu mubyeyi namusanze mu murenge wa Remera hazwi nko mu Migina aturanye n'urusengero akavuga ko rumubangamiye
ibintu bya buri munsi se buri munsi buri munsi gaho ingoma ngaho ibyo byuma byabo ubuhugu usanze bitonze barasenga bakavuza induru bakazamuka ibintu birebire cyane ugasanga birabangamira abaturage niwabasha kuryama ku manywa gusinzira njye n'uretse njyewe utakibyana n'uwafite umwana ntabwo yabakirya yamuryamisha ngo asinzire icyo twabahinishije twabwiye ubuyobozi bw'umutekano ntimuzongere ko twishyuza umutekano kuko ntawe dufite wakwishyura umutekano utagira buri wa gatanu bararamo urarara ku nduru bugarinda bugukeraho urirwa ku nduru ya buri munsi ngurisha umutekano nuko bihora
mu gihe hari abishimiye iki cyemezo hari abandi gihangayikishije cyane cyane abari bafite imirimo bashinzwe mu itorero ariko batarigeze bigira umurimo w'ubushumba uyu ni Ishimwe Betty muvuga butumwa wigisha mu itorero ryubatse mu mujyi wa Kigali ikibagabaga
uko dusenga ntabwo bibangamiye abakristo kuko harimo vandarateri zihungiza umuyaga iyo hariho ubushyuhe badufungiye hari inama zasubira inyuma harimo abari batangiye gukizwa bari kuva mu bintu by'ibiyobyabwenge n'ubusambanyi bakongera bagasubira inyuma bikatubabaza tumuvuga butumwa nk'aba n'umunyamasengesho twe rero turi abana natwe bari kubyigisha kugira ngo tuzavemo ejo hazaza
babahagarikira umwanya rero byaba atari byiza
ntibaduhagarikira umwanya byaba atari byiza kuko nibyo turi kwigira ariko abakuru bacu bo barabyigiye bafite seretifika zabyo
kugeza ubu RGB yanditse amadini n'amatorero afite ibyangombwa agera kuri 700 ariko akaza adasaga 700 akora ataragira ibyangombwa kuko itegeko ririho uburyo bibaheraga uburenganzira RGB isaba inzego z'ibanze guhagurukira amadini n'amatorero rirakorera mu kajagari bagahagarika byihutirwa izo nsengero zibangamiye abaturage Asumta Kaboyi ijwi rya Amerika I Kigali
arakoze Asumta Kaboyi kuri iyo nkuru ijwi rya Amerika amakuru mu munota umwe na amakuru ya video kuri telefone igendanwa
naya bona nte
biroroshye cyane Ohereza ijambo VOA kuri nomero 26656 wiyandikishe.
Aho naba ndi hose se?
Nibyo rwose. Kuri telefoni yawe kuva kuwa mbere kugeza kuwa gatanu. Ni video y'umunota umwe gusa y'imvuru nyamukuru zo muri Afurika.
Mu masegonda 56.
Yego, nta handi wayakura uretse ku ijwi rya Amerika. Tuve mu Rwanda tuje mu Burundi ibitigiri by'abarundi babayeho mu buzima bwa ntaho nikora byariyongereye ku bice birenga 18% kuva mu mwaka w'2016 kubw'ivyo imiliyoni 148 z'amadolari y'amanyamerika akaba ariyo akenewe muri uno mwaka kugira abantu bababaye kurusha abandi baharugwa ku miliyoni 2.4 bashobore kugarukirwa ivyo byashikirijwe n'igisata ca onikijejwe kugarukira kuri bantawo nikora osha ku mugoroba wo ku munsi wa mbere mu nama y'abafasha b'u Burundi ni nkuru ya mugenzi wacu Diane Ndonse
Ibitigiri by'abantu nikora byavuye ku miliyoni 3 mu mwaka uheze bijya ku miliyoni 3,600 uyu mwaka muri abo imiliyoni 2,400 nibo bababaye cyane igisata cishiramwe mpuzamakungu ONU kijeje kugarukira kuri bantu nikora OCHA mu mugambi wo gufasha abantu nikora muri uno mwaka w'2018 kivuga ko hakenewe imiliyoni 141.8 by'amadolari y'abanyamerika kugira ngo bashobore gufashwa utwara icyo gisata mu Burundi Gary Conil avuga ko kizoshigikira leta mu kubafasha umuryango ufasha imbabare uzoshigikira leta mu ngufu zayo kugira ngo bafashwe mu byankenerwa nyamukuru nko gushikira amazi meza kwivuza kwiga uburyamo ugufungura eka no mukurondera inyishu irama umuntu umwe kuri bane babayeho mu gufungura na ihindagurika ry'ibihe hamwe nuko iby'ubutunzi byifasha bikora ku barundi barenga imiliyoni 2,600 bakenewe gushigikirwa kugira ngo bashobore guhangana n'ububabare barimo muri abo imiliyoni nyinshi z'abantu onikora zikeneye gufashwa mu maguru masha mu byo gufungura ibijyanye n'uburimyi cyangwa amafaranga make kugira ngo bashobore gufungura. Amatohoza ajanye no gufasha abantu onikora igisata OCHA yerekana ko igitigiri cy'abantu onikora cyatanguye kunyuka kuva mu mwaka w'2015 ahanini bivuye ku ngorane zo muri politiki mu butunzi hamwe no kubiza. Umwunganizi mu bushikiranganji bw'imigenderanire y'Uburundi n'andi makungu Ndikumana Jean de Dieu avuga ko bagiye gushyira ingufu hamwe kugira bazoshike ku ihangiro bihaye mu gufasha abo bantu aho nikora.
Bakabiyemeje rero ko bagiye kurondera imfashanyo mu basanzwe bafasha muri ico gisata. Igihugu naco kikaba carakoranye n'iryo shirahamwe mu kurangura kino gitabo kugira ngo ashobore kwerekana aho ahakenewe gufasha. Hama tukaba twizigiye yuko nkuko itwemereye bagiye gukoresha ingufu zose kugira ngo bashobore gushika kubafasha kugira ngo bashobore kushikana mu ngiro ibihango twihaye twese.
Ariko kandi uyu mwunganizi mu bushikiranganje bw'imigenderanire n'u Burundi hamwe n'andi makungu Ndikumana Jean de Dieu asaba ko amakungu yokongereza uburyo na cyane cyane ko mu mwaka uheze amafaranga yarategekanijwe kugarukira kuri bantu aho nikora atashoboye gukwira.
Ayo mahera ategekanywa ku biharuro biba byafatiweko no kuvuga loto y'ubukene abantu babagize kuba ko ari bose kandi si kuva ko ayo mahera mwabonye nko mu mwaka uheze ntibashoboye kuyaronka yose baronse ibice 60 na kimwe. Ubu rero mwumvise akamo leta yabateye kugira ngo bashobore kurushiriza kugira ngo uno mwaka mwumva ibiharuro by'ubwo bukene byiyongereye bogerageza nabo bagasumbiriza mu kurondera ubwo buryo hirya no hino kugira ngo bashobore gufasha.
Intara 15 muri 18 akaba arizo zikeneye imfashanyo na cyane cyane mu gisata cyo kwivuza hamwe no gufungura. Ariko kandi hagarutswe ku kibazo cy'ingwara ya karanda yateye impene n'intama izobandanya isubiza ubutunzi inyuma hamwe idatujijwe mu maguru masha. Ibujumbura, Diane Ndonse, Ijwi rya Amerika.
Arakoze Diane Ndonse kuri iyo nkuru. Tukiri mu Burundi, abarovyi 8 baraye bitavye Imana mu kiyaga ca Tanganyika. Bo n'amato ataramenyekana igitigiri bahitanywe n'umuyaga mwinshi aho bari basanzwe barobera kuva ku nkengera za komine Nyanza Lake gushika mu Kabezi mu ntara ya Bujumbura. Mwishirahamwe ry'abarovyi bavuga ko ibiziga vy'abitavye Imana bitaraboneka ngo bifubwe. Mu Rumonge ni inkuru ya mugenzi wacu Chrissy Munezero.
Umutima nyeri bwasubire mu nda ku barovyi baraye barokoste mu muyaga udasanzwe uvanze n'imvura wadutse mu kiyaga Tanganyika mu ijoro ryo ku munsi w'Imana rishira uwa mbere. Na kwezi kwatse muri iryo joro akajyokeza ku barovyi bo ku nkengera y'ikiyaga Tanganyika. Ariko akunguko bari biteze siko baronse. Manuel ni umwe mu barovyi bacitse ku icumu yari karasanura ubwato aho abarovyi basanzwe babika amato yabo aho bita ku mwiya wa Rumonge.
Ubwato bwatabutse ibi byose urabona ibintu byagenda amatara agenda ibitato ngatwasigaje mu bitato bibiri mu masamo yaniho umuyaga wamena kwamaze kugwana n'uruzi gose muga rutsiye twagerageze ubwata turagira nti tubohesa makamba kugira turabe ko tworoba.
Abarovyi 8 nibo bamaze kumenyekana gushika ubuko bahitanywe n'imikuba. Amato ataramenyekana igitigiri nayo yarononekaye aho ni kuva ku kivuko cyo mu mvugo muri komine ya Nyanza Lake gushika mu Kabezi mu ntara ya Bujumbura. Gabriel Butoyi umukuru w'ishyirahamwe ry'abarovyi n'abadandaza b'amafi avuga ko bibabaje kuko ibiziga by'abahasize ubuzima bitaraboneka ngo bihambanwe iteka.
Ibiziga ntitwabibonye kuko urazi imiyaga nkuri nkiri ya itera ibisebuzi byinshi. Hanyuma rero umuntu amaze aguye mu mazi nk'ariya yakure cyane ikiziga ntidushobora kukibona kuko murazi kugira ngo ikiziga kiyi rero kubera ko amazi ni maremare ntigishobora kuboneka urumva ari naho abantu baca bahera hiyo.
Abo barovyi basanzwe bari barahawe udukoti dukinga kwibira ariko kuri abo barovyi aho kubarokora ngo ntubabangamira.
Tuya dukoti naho ubu dufise muruzi rungara nka kujya nta kamaro tugufasa ikiziga wamaze kuhera ikiziga niso kiraboneka kinyaruka kuboneka
mu mazi usambaye kiranakuniga Mbele bisu mga nuko uyoga wewe nyene utasambaye. Kukusambaye vita ukuniga mwizuzi. Mungo wata tufita bila kufasa kuoga. Kote ndareje kupima kukoroka na vyambaye. Fiyako mje kuuniga. Fiyanyo uruhi ya nukonda vyambuye.
Gabriel Utoyi arongo ishira hamu jebarovji na badanda zaba mafi avugako awarovji. Batilagi kanyamwenu tukodukoti dukinga kuibira kuba ari ukutamenya.
Sanzuga nubuga ni hariho ukutamenya. Hariho kadaka koti kadaka jile. Karafasa umuntu ari mu mazi kugira ngo ashobore kwigwanira ubwa mbere na mbere bwo ashobora kumakomara umwanya munini ari karoga yigwanira cyo ni cyambere ica kabiri naho yovyoshika gasoma nturi bikira kadaka kote karamufa karafasa uwo muvyimba kureremba nukuvuga ntubukizama hasi kuburyo naho aba bariko bararondera urabona kwa mata goma ari ruyerera mu mazi babode kadaka koti basaba ruba uwo muntu basanda ari muzima bakamurokora basanda yapfuye naho umu amahiti bakayamanukana ku musozi agasobanura iteka
nabitigira biraje habona by'abarovyi bamaze guhera bari mu kazi kabo ariko ku mwaka batari bake baratikira kuva mu mwaka wa 2013 abarovyi ekambere na mashirahamwe yita hagati ya kazi na muntu yari mu rugamba rwo gusaba ko abarovyi boroswa udukoti dukinga kwibira bakaba bari banasavye ishirahamwe ritabari imbabare Croix Rouge kwigisha abarovyi ubuhinga bwo gutabariza no kurokora uwasomye nori mu rumonge Chrissy Munezero ijwi rya Amerika.
Arakoze Chrissy Munezero kuri iyo nkuru. Tukiri kandi mu Burundi, abunguruza abantu n'ibintu ku ibarabara rya Bujumbura bubanza bakoresheje imodoka za taxi zizwi ku izina rya Kagongo barahagaritse akazi kuva mu gitondo cejo ku munsi wa mbere. Bavuga ko bipfuza kurihisha amafaranga 3,500 kuri buri muntu, buramatari w'intara nawe akabasaba kurihisha ayatarenga 3,000 by'amafaranga y'amarundi. Ibindi kuri inkuru mugenzi wacu Evariste Nziko Banyanka.
Kubituro vy'amatagisi na mabisi haba ku mugwa mukuru w'intara bubanza no mu micungararo ntabihinguruje baja mu gisagara ca Bujumbura mu gitondo cuno wa mbere. Ivyo vyaruko no ku isoko yo kuri Kotebu ico vyavuye ko ni giciro co kwiyunguruza abo bagendesha ivyo vyuma vyunguruza abantu n'ibintu batumvikana ko na buramatari w'intara bubanza. Abo bashoferi bifuza kurihisha ku muntu amafaranga y'amarundi 3,500 haba kuva i Bujumbura aje bubanza canke bubanza aja mu gisagara ca Bujumbura. Buramatari w'intara bubanza yifuza ko borihisha 3,000 ku muntu nabo bakanana. Kuri telefone buramatari Tarasisi niyo ngabo yabwijwe ijya Amerika ko ni inama yabaye kuri ico kibazo akavuga ko atumva igituma bahagarisa akazi.
Icyo byavuye ko nubwo ko ari ikintu kitumvikana kuko abo baserukira abo batwara abantu n'ibintu hano mu ntara ya Rwanda twarakoranye inama hano mu biro nyuma yaho igitoro kidugiye hanyuma leta igashinga ibiciro by'abantu biyunguruza abaja mu ntara zitandukanye. Baraje rero kudusaba yuko twobadugiriza amafaranga yashinzwe bavuga yuko ari make akava ku 2,970 akaja ku 3,500. Twebwe turabibankira turababwira yuko tujejwe kubahiriza ahubwo amategeko ya leta n'ibiciro yashinze uko nyene bimeze. Bacavuga rero bati ntibasubira gukora tutabemereye yuko barihisha amafaranga 3,500 ku rugendo rw'ubanza Bujumbura. Natwe tutinibishoboka nico rero ahanini icyo byavuye ko twero tukavuga tuti yo mpamvu nifashe kuko niba abajukuri bavuga bati ayo mafaranga ntakwiye twe twari twabwiye tuti muragenda mubwire abafashe ingingo mu bushikirangaje kuko twebwe tubona yuko ayo mafaranga akwiye atayandi yokongera ko kunari wacu ko ni hafi yo metero 39.
Abo bunguruza abantu nta numwe yashimye kugira ico ashikirije kuri mikro bakavuga ko batewe ubwoba nabo batashimye kuvuga baribo, ariko babwiye abamenyesha makuru mu ibanga ko bifuza kurihisha 3,500 kubera amafaranga batozwa mu nzira. Karorero batanga naka amafaranga 5,000 basabwa babwirwa ko arahe ibikorwa by'iterambere rya komine Mpanda. Ivyo buramatari w'intara bubanza temera
n'abanyakinyoma kuko ayo mashirahamwe ahari na yabo bashoferi nyene abo nyene amashirahamwe yabo basanzwe bari hamwe amafaranga ata amafaranga bari hamwe ikomini nababeshi sivyo.
Agahombo ni kanini haba kuri abo bunguruza abantu canke abategerezwa kugira ingendo batazikoze kuri uno wa mbere. Buramatari niyo ngabo aravyemeza agatera kamo abo bunguruza abantu kwemera gukorera ku giciro cashinzwe na leta. Uwo mutegetsi avuga n'ico co gikorwa hamwe abo bigenga buhagarika ico gikorwa co kunguruza abantu n'ibintu
nakagomba gukora abantu bacereje kumbure kubuzi kuko twari abantu benshi baba basanzwe bakoreye ibubanza batahi bujumbura cyane bakoreye ibujumbura batahi bubanza yakoreye n'agahombo cy'ukuri yabaje ari nacyo gituma twebwe twarondeye umuntu ajejwe ino shira hamwe kugira ngo aze tuvugane hanyuma bavuga ko batabandanya gukora duheze turondere imodoka za leta za Utraco neze zikore kuri umurongo w'abantu
n'igice musaba abubunguruza abantu
icyo tubasaba nuko bubahiriza amategeko ya leta hanyuma tukabasaba ko bakura kajagari n'imigumuko mu gihugu kuko mu ibarabara nta muti w'ingorane yigeze hatora ku bibazo biri mu Burundi bwacu
nabunguruza abantu n'ibintu mu mabisi bifadikanije nabo bagendesha amatagisi muri iryo hagarikwa ry'akazi ariko nkuko twabyiboneye ku gituro cyo kuri Kotebu nuko bubunguruza abantu n'ibintu basabwe ku musase wundi wa mbere nyene na zimwe umuntu wazanga buzi igipolisi zikorera mu gisagara cha Bujumbura gukora atari uko bagakinjura Bujumbura Evariste Nzikobanyanka ijwi rya Amerika
arakoze Evariste Nzikobanyanka
Iwanyu mu ntara
ni kiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania mu Rwanda muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo
Iwanyu mu ntara
na kajyo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku Gatumba ni kambi kugira yagira abantu ko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose
Iwanyu mu ntara ni cyanyu
Tuyagira mwisanzuye ku ijwi rya Amerika. Ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu, kuviza inzwi gushikiza inzwi n'igice z'umutaga.
Iwanyu mu ntara.
Ijwi rya Amerika rirabashikiriza ibyiyumviro ku ngingo nyinshi zitandukanye, ubu tugiye kubashikiriza ijambo nyamukuru ribasobanurira imigabo n'imigambi ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika.
Ukubura masoko ntanga nguvu azimbutse kandi yizigiwe ni imwe mu ntamba mizikomeye ku iterambere mu karere ko muri Afrika yo munsi bugaragwa bwa Sahara hafi bica 70% by'abantu baba muri ako karere nta muyaga nkuba bafise mu bituma bakoresha uburyo buzimbye bw'amasoko ntanga nguvu nk'amazutu kugira abakoresha imoteri mu ntumbero y'ukuronka muyaga nkuba n'ibitoro byo gukoresha ku matara yamari kintu akarere ka Afrika katabuze n'izuba Kuri bamwe mu bantu bakenye cyane kurusha abandi ku isi imishwarara y'izubira afise akamaro gakomeye cyane. Haheze ikiringo kiri munsi y'umwaka umugambi Power Africa wa Leta ya Amerika biciye mu kigo kijejwe iterambere mu makungu USAID n'izindi nzego bikorana ku vyerekeye uwo mugambi nk'ibiro bijejwe iterambere mu makungu vy'Ubwongereza, Fondation Shell n'ibanki ijejwe iterambere muri Afrika utangujwe. Uwo mugambi ujejwe kuzana umuyaga nk'ubufatiye ku mishwarara y'izuba mu ngo mu karere ko muri Afrika. Icyo mugambi ushaka gushikako no guha umuyaga nkuba utageramira ibidukikije kandi uzimbutse ingo imiliyoni 200 mu karere ko muri Afrika munsi y'ubugaragwa bwa Sahara mu mwaka w'2030. Uwo mugambi warashimikiye ku mashyirahamwe yitaho ivyerekeye umuyaga nkuba mu bizotuma umuyaga nkuba ufatiye ku mishwarara y'izuba kwiragira kurushiriza inkurikizi n'igabanuka ry'uburyo bukoreshwa mu kuronsa umuyaga nkuba ufatiye ku mishwarara y'izuba cyane cyane ku bantu baba kure y'uburyo bwo gutanga umuyaga nkuba bwari buhasanzwe ivyo birafasha cyane abanyagihugu mu kuborohereza ku bijyanye n'amatelefone agendanwa kubera bari amafaranga makeyi cyane yo kuyashyiramo umuriro kubera ubwo buhinga bushasha abantu batari bake bararonka umuyaga nkuba ubwa mbere mu buzima bwabo uko umunsi utashe Mu bice biba bironse umuyaga nkuba bwa mbere imirimo y'ubudandaji iriyongera amavuriro arashobora kubika neza incyandago abanyeshuri bashobora kwiga mu kiringo kirekire inyuma y'uko bumaze kwira gushobora kuronka umuyaga nkuba utageramira ibidukikije kandi wizigiwe bishobora gutuma abantu batari bake bava mu bukene ntangere umugambi w'ugutanga umuyaga nkuba ufatiye ku mishwarara y'izuba biriko bihindura bikomeye buzima bwa misi yose bw'abantu imiliyoni n'imiliyoni mu karere ko muri Afrika yo munsi y'ubugaragwa bwa Sahara
Iryo yari ijambo ry'intanga marara ryabashikiriza imigabo n'imigambi ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika aho ni naho duhereje ibiganiro n'amakuru twabateguriye kuri ino saha ndashimiye abadufashije mu buhinga bw'ivyuma ndashimiye na Fatuma Kalalani Masi yadufashije kwegeranya ibiganiro turashikirije ndashimiye na Aloise Bigirimana ku makuru avugwa hirya no hino ku isi yadushikirije muri studio Washington DC mwari muri kumwe na Oriane Itangishaka ndabifurije umunsi mwiza Imana ibahezagire murakoze
been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.